Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kuri internet mudusanga kuri www.voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya jo ku buhanga bw'ibyuma ntabye taha ku bugenzuzi bwa program naho jye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma turi kumwe kandi n'abandi bagenzi bacu. Ingingo z'ingenzi tariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 isi izihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa mu Rwanda. Imwe mu miryango yavuga ko biza biheruka kuhaba byongereye icuruzwa ry'abana b'abakobwa.
Imihindagurikire y'ibihe igira uruhare mu bukene, mu guhunga abana mu bwonko kubera babavuye aho bari, ndetse hakazamo kubura ibiribwa abana b'abakobwa, cyane cyane abakobwa bo mu ngo z'abakene.
Jacques Ngarukiye ayobora umuryango Ejo Twifuza urwanya icuruzwa ry'abana b'abakobwa. Guverinoma ya Kenya yahagaritse amasezerano amaze imyaka itandatu yatumaga abaganga bo muri Cuba bakora muri icyo gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yagiye muri Israel kwifatanya no gushyigikira icyo gihugu nyuma y'ibitero by'umutwe wa Hamas. Naho hano muri Amerika mu kanya gato gashize aba Republican bahisemo Steve Scalise kubahagararira mu matora y'umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Amatora arakomeza kuri uyu mugoroba. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwa avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Kenya kuri uyu wa gatatu yatangaje ko itazakomeza amasezerano amaze imyaka itandatu yatumaga abaganga baturuka muri Cuba bakoreshwa muri Kenya, mu gihe abaturuka muri Kenya bajya muri Cuba kubonerayo ubuhanga budasanzwe bwo gushaka ubumenyi ku buvuzi. Fidel Niyongabo.
Ishyirahamwe rikomeye ry'abaganga muri Kenya ntiryari rishyigikiye uwo mugambi, kubera abaganga b'abanyacuba baronka umushahara urenga inshuro zibiri uwa bagenzi babo b'abanyakenya. Abanaye bagura uwo mugambi batangaje ko aya mafaranga yakoreshwa neza kurushiriza mu bikenewe mu gisata cy'ubuvuzi muri Kenya no ku baganga bo muri icyo gihugu. Umushikiranganji ajejwe rw'amagara y'abantu muri Kenya na Komisiyo Wafula niwe yatangaje ihagarikwa ry'amasezerano ry'igihugu cya Cuba hari mu nama yagiranye n'abakozi mu gisata cy'amagara y'abantu ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi. Bamukomeye amashyi igihe yatangaza iyo nkuru. Wafula yavuze ko ubushikiranganji bwiwe buzokora ibishoboka kugira abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu gihugu bafatwe neza. Hisunzwe ayo masezerano hagati ya Kenya na Cuba yatewe kwiga ikumu mu mwaka w'2017, abaganga b'abanyakenya bararungitswe muri Cuba kuronka ubumenyi budasanzwe. Ni mu gihe abaganga b'abanyacuba 100 barungitswe mu bitaro byo muri Kenya gufasha kuronsa neza kurushiriza ibyo abanyakenya bakeneye mu bijanye n'ubuvuzi.
Fidel Niyongabo, komeza utubwire ibya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken kuri uyu wa gatatu wagiye muri Israel kwifatanya nabo gushyigikira icyo gihugu.
Antony Blinken agiye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi mu gihe irengero ry'Abanyamerika batari bake ritazwi gushika ubu. Imiryango y'abo Banyamerika yasabye abategetsi kubandanya utwigoro twabo two kurondera ababo. Ku munsi wa kabiri Blinken yari akiye intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU muri Yemen. Bagiranye ibiganiro imbere y'uko atangura urugendo rwiwe. Ibyo biganiro byari byerekeye ingwano iri kiraba hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Blinken agira ati:
You heard President Biden speak very powerfully and very clearly to
Narumvise President Biden avuga mu buryo butomoye ku bikogwa by'ububisha twiboneye umugwi Hamas wakoze kuri Israel mu minsi mike irangiye. Yaravuze mu buryo butomoye ko Amerika yifatanije na Israel mu rugamba rwayo. Ubwo nibwo butumwa yasabye gushira abanyagihugu ba Israel dukorana mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken agiye mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi mu gihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ibandanya ku musugiri wa gatanu kuva abagwanyi ba Hamas batangwa ibitero vyihaye inkumbi muri Israel. Ivyo bitero vyabaye giturumbuka ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Presidensi ya Amerika itangaza ko abanyamerika 11 bishwe muri ivyo bitero, naho ko abarenga 20 atawuzi aho bari.
Fidel Niyongabo kandi aho muri Israel kuri wa gatatu yateye amabombe ku mihanda n'amazu mu ntara ya Gaza. Nanone urakomeza tubwira uko byari bimeze.
Bategetsi bajejwe amagara y'abantu b'abanyapalestina kuri wa gatatu batangaje ko igitigiri cy'abamaze gupfa mu ntara ya Gaza gishika ku 155 mu gihe abandi barenga 5000 bakomeretse kuva Israel ikoze ibitero vya mbere. Amashirahamwe ajejwe gutabara yashikirije impungenge afise ku kugenda abasivile muri Gaza bamerewe mu gihe Israel yahagaritse uburyo bwo gutanga amazi ibifungurwa n'umuyagankuba mu ntara ya Gaza. Sosiyete ijejwe umuyagankuba muri Gaza kuri wa gatatu yatangaje ko yiteze ku bitoro ikibanza cyonyine gitanga umuyagankuba muri Gaza gikoresha birangira mu mpera z'uyu munsi. Ishirahamwe rijejwe gutabara Médecins Sans Frontières ryavuze ko ibitoro n'imiti biriko birarangira mu ntara ya Gaza. Mu butumwa kuri video mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, umuvugizi w'igisirikare cya Israel Lieutenant Colonel Jonathan Cornicus yashigikiye ibitero by'indege z'ingwano za Israel byasambuye inyubakwa abanyagihugu babamwo. Yatangaje ko abagwanyi b'umugwi Hamas bakorera n'impaka mu nyubakwa z'igisivili. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu barenga 263,000 bamaze guhunga ingo zabo mu ntara ya Gaza kuva ingwano itanguye. Yitezwe ko ico gitigiri kiyongera.
Tugaruke hano muri Amerika, habo mwishyaka ryaba Republican ba iteguye gutora umuyobozi mushya kuri uyu wa gatanu nyuma yaho wari kuri uwo mwanya akuweho mu cyumweru gishize. Oriane itangishaka.
Inama yabo iza kuba mu mwiherero kugira bumvikane kuwugiye kuba umukuru w'inama nshingamateka mushasha. Mu nama y'uyu mugambwe yabaye ejo ku munsi wa mbere, abitoza muri icyo kibanza bari imbere y'abandi ni Jim Jordan na Steve Scalise. Barashikirije amajambo imbere y'abanywanyi b'umugambwe wabo mu nzira yo kwiyamamariza kuja mu mabanga y'umukuru w'inama nshingamateka. Ibyo bibaye inyuma y'ikugwa ry'uwahahora Kevin McCarthy mu ndwi iheze. McCarthy yasabye bagenzi biwe kutamutora ngo asubire mu mabanga yiwe y'umukuru w'inama nshingamateka yahoramwo. Abarepublikani bafise ibibanza 221 kuri 435 bigize inama nshingamateka ya Amerika. Ibyo bisigura ko bategerezwa kunga ubumwe kugira bashike ku bwinshi bw'abashingamateka bakenewe kugira bahabwe uburenganzira bwo gutora umukuru wayo. Muri aka kanya kuba atamukuru w'inama nshingamateka hari byatumye ibikorwa byose byayo bihagarara, haca hibonekeza ingingo nyinshi zari zikenewe gupfundikwa bitarenze ukwezi kwa 11. Muri izo ngingo harimo amategeko ashobora gutuma ibikorwa bya leta byose bihagarara burundu. Izindi ngingo nizijanye n'imfashanyo igihugu cya Ukraine gihabwa nazo nyene zirindiriye kwihwezwa n'iyi nama nshingamateka.
Oriane itangishaka rero tubwira abanywanyi bijwi rya Amerika kwa makuru tugezeho muri kano kanya ruko ba Republikani bamaze guhitamo Steve Scalise kubahagararira ku mwanya umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Matora arakomeza ku ruyu mugoroba. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kuri Y3 radio yacu voa.com. Muraha dusanga mukurikire aya makuru, naho kuri Facebook na X mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navuga mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Tuhere mu Rwanda ho tariki 11 y'ukwezi kwa 10 abatuyisi bizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Imwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda iratangaza ko ingaruka z'ibiza byabaye mu gihugu no kwimura abaturage mu manegeka byongereye icuruzwa ry'abana b'abakobwa. Asumutakaboye.
Kuva mu mwaka w'2012 buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 hizihiza umunsi w'umwana w'umukobwa. Abashyizeho uyu munsi bari bagambiriye kureba ibiki mubangamiye ndetse no kubikemura. Mu Rwanda kwizihiza uyu munsi byabereye mu ishuri ry'abakobwa rya Fawe riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abana b'abakobwa barangije amashuri bahaye ubuhamya bagenzi babo, babereka uburyo biteje imbere bakora imirimo ibabyarira inyungu. Abana kandi bagaragaje ko bafite ikibazo cy'uko ababyeyi babo batabaha amakuru ku buzima bw'imyororokere, ariyo mpamvu hari bamwe baterwa inda bakiri bato. Kuri uyu munsi hazirikanwaho umwana w'umukobwa ku rwego mpuzamahanga umuryango urwanya icuruzwa ry'abantu ejo twifuza utangaza ko kuri muri ibi bihe u Rwanda rwahuye n'ikibazo cy'ibiza byavanye mu byabo abatari bake ndetse n'abagenda bimurwa muri Kigali batuye mu manegeka byongereye umubare w'abana b'abakobwa bajyanwa mu bucuruzi. Ngarukiye Jacques umuyobozi w'uyu muryango yabibwijwe rya Amerika.
Imihindagurikire y'ibihe igira uruhare mu bukene mu guhungabana mu bwonko kubera babavuye aho bari ndetse hakazamo kubura ibiribwa. Abana b'abakobwa cyane cyane abakobwa bo mu ngo z'abakene cyangwa abakobwa barera abandi bana bagashakisha uburyo aho bamenera hose kugira ngo bashobore kubona igitunga imiryango yabo, bityo bakemera uwo ari we wese ubemere uwahaye isezerano ko ashobora kubaha akazi cyangwa se kubaha icyo gukora. Ni kuvuga ngo imibare uko yari iri imbere n'ubu ngubu nyuma y'ibiza imibare yari yongereye kurusha uko byari biri. Imibare yazamutseho 14% ugereranyije n'abo twabonaga.
Ngarukiye avuga ko umuryango akuriye wamaze kugaruza abana 224 kuva mwaka 2019 kugeza ubu. Akenshi abo bana babaga batwawe bijejwe akazi imirimo ndetse abandi bagasezeranywa amashuri mu mahanga. Evariste Murwanashyaka ukorewe umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Crado agaragaza ko uyu munsi mpuzamahanga ubaye mu gihe mu Rwanda kigaragara umubare w'abana b'abakobwa bagiterwa inda ku bwinshi. Hari impamvu mu Rwanda shyaka asanga ituma abana b'abakobwa bahohoterwa.
Urabona abayimuwe bamwe bakarurongotana bakajya birirwa bazerera bajya gukodesha ahantu byanze bikunze. Hari abo imibereho yabanye mibi. Imibereho ibanye mibi ibibanye mibi rero abana barimo wenda baciye akenge bagerageza gushaka kwihigira kujya kwishakishiriza. Hari abashobora kuvamo bajya gukora imirimo yo mu rugo, hari abashobora gushukanywa mu bintu byo kubabonera ubuzima muri urwo rwego. Ibintu by'abana bakobwa bimeze nk'aho bigenda byisubiramo uko imyaka igenda iza kugeza uyu munsi n'ubundi kibazo dufite kigihangayikishije abana bakobwa ni ikintu cyo gusambanya abana no kubatereka.
Mu Rwanda shyaka asobanura ko umwana w'umukobwa uvuye mu ishuri akenshi ahita yoboka inzira y'uruzerero rumuviramo kuba yaterwa inda. Bamwe mu babyeyi basenyewe n'ibiza cyangwa se bamaze iminsi bimurwa mu manegeka mu mujyi wa Kigali babwijwe irya Amerika ko ubuzima babayeho bwatumye abana babo bahinduka inzererezi.
Badusenyeye kwa gatanu muri karitsiye yacu, abana b'abahungu batoya batangiye kwirirwa batoragura ibintu by'inzumba ntibakijya kwiga. Abakobwa nabo imyaka 14 se batangiye kwigira indaya nyine nk'abana ngewe nzi rwose. None ubu ngubu twabaye indaya twirirwa duteza aha mu gasatu.
Aha bameze nabi, dore n'aba bana banjye ntibiga. Ntabwo biga rwose. Ntabwo biga. Undi umwe bamujyanye, umukuru bamujyanye igikondo mu nzererezi, n'abandi nabo birirwa bazerera aha hose. Ntabwo mbega ndabona ubushobozi bwo kujya kubajyana ku ishuri.
Umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ishuri ry'abakobwa rya FAO riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ku nsanganyamatsiko igira iti uburenganzira bwacu ejo heza. Minisitiri w'umuryango Mujawamariya Valentina wari witabiriye ibiro byo kwizihiza uyu munsi yagaragaje bimwe mu bikibangamiye umwana w'umukobwa.
Dufite igihugu cyiza kidasumbanya abenegihugu, ariko ntitwakwirengagiza ko abana b'abakobwa bahura n'imbogamizi zibabuza kugera ku ndoto zabo, ndetse harimo no gusambanywa bagaterwa inda bakiri bato, ndetse n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose ryabangamira ubuzima bwabo n'uburenganzira bwabo bigatuma ejo heza batekerezaga batahabona.
Ku kibazo cy'ababuze amashuri nyuma yo kwimurwa mu byabo, Minisitiri Mujawamariya asaba abo bana kugana inzego zibegereye bakazigezaho icyo kibazo.
Ubundi nta mwana ukwiye kubuzwa amahirwe yo kwiga. Niba abo bana hari abo mwabamuzi, mwamenyesha inzego tugafatanya kugira ngo abo bana batabuzwe amahirwe yo kwiga. Niba bahari babuze uko biga kubera ko aho bari bimutse, ndemeza ndashidikanya ko aho bagiye naho hari amashuri, keretse niba ari amashuri yanze kubakira, ariko aho bagaragara ni byiza yuko twabimenya tukabafasha bagasubira mu ishuri, kuko nk'uko twabyumvise kwiga ni uburenganzira.
Umunsi mpuzamahanga wahariwe abana b'abakobwa ubaye mu gihe mu Rwanda abana b'abakobwa bakomeje guterwa inda ku bwinshi. Imibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu mwaka w'2019 abangavu batwaye inda bari 23,000, mu mwaka w'2020 baragabanuka bagera ku 19,000, muri 2021 uwo mubare wongera kurenga 23,000. Impamvu Leta itanga ni uko ababyeyi batakibonera umwanya uhagije abana babo, ndetse rimwe na rimwe n'abakoze ibyo byaha bagahishirwa mu miryango. Leta isobanura ko abahohotera abana baramutse bashyikirizwa inzego benshi bakeka kuri uwo muco mubi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ikujyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nyuma yaho guverinoma yihanangirije ingabo za EAC ngo zizabe zavuye muri icyo gihugu mbere y'itariki 8 z'ukwezi kwa 12 umwaka. Abayobozi b'imitwe ya Wazalendo ya giturage bo bahaye ingabo z'uwo muryango amasaha 48 yo kuba zavuye muri Rucuru na Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukran Bakomera.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, ministri w'itumanaho n'itangazamakuru icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo, Patrick Muyaya Katembwe, yabivuze nyuma y'icyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya EAC cyafashwe tariki 5 ukwezi kwa 9 uyu mwaka mu nama yabereye i Bujumbura mu Burundi. Patrick Muyaya yumvikanishije ko nta mpamvu n'imwe igaragara yo kongerera mandi z'ingabo. Mu byo guverinoma ikora ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Ubwo rero iyo tubonye hari ibitagenda ku ruhande rw'izi ngabo za EAC biratubangamira cyane rwose, nk'uko umukuru w'igihugu ubwe yabyivugiye. Kandi leta ya Kongo yakomeje gutanga ibyifuzo byayo ku kamaro k'ingabo za EAC muri Kongo. Patrick Muyaya kandi yavuze ko abarwanyi ba Wazalendo bafite uburenganzira bwo kurwana kuko barinda abanyagihugu, ibintu M23 ifata nko gushyigikira ubwicanyi bw'abasivile. Iyo abaturage bahagurutse mu kurwanirira igihugu cyabo, ntabwo bivugwa yuko ari umutwe witwaje intwaro. Leta yemera Wazalendo nk'abaturage bahagurutse kandi bakunda igihugu. Ubwo rero kubita ko ari imitwe yitwaje intwaro ukayifata kimwe na M23 aba ari ugusebya rwose. Kuki mu gihe umuntu abonye bica mugenzi we bafata ku ngufu nyina cyangwa mushiki we adashobora guhaguruka ngo amurwanirire?
Pour défendre leur territoire.
Nyuma yaho gato Patrick Muyaya yatangaje ibyo abarwanyi ba Wazalendo bahaye ingabo za EAC amasaha 48 yo kuba zavuye muri Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Wazalendo yasobanuye ko izo ngabo zibabangamira mu ntambara barwana na M23 ndetse bakavuga ko bafatanya. Aba baratunga urutoki cyane cyane ingabo za EAC zo mu bihugu bya Uganda, Kenya na Sudani y'Epfo ziyoboye ahanini teritwari ya Rucuru na Nyiragongo. Serafin Sabimana ni umuvugizi wa Wazalendo muri teritwari ya Masisi, yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
Na M23 tukabona abayase bitambika imbere yacu turabakemangwa cyane. Nuko hari giye bitambika kugira ngo twokurwana kandi twe turi mu buhoza ry'igihugu cyacu. Bari aba EAC baba Kenya, aba EAC bu Buganda, aba EAC ya Sud-Suda genda bambika M23 amateni y'ibihugu byabo kugira ngo baze batuzunguruke. Ibyo nibyo bimwe bituma twiyamira zirangabo za EAC.
Iyi mitwe ya Wazalendo hari kiteganya gukora mu gihe EAC itubahirije amasaha 48. Nanone Serafin Sabimana,
ahubwo tukanasaba kugira ngo amasezerano bafitanye na guverinema barebe ukuntu bayasubiramo kuko byose birashoboka bagataha iwabo. Wewe iyo dutanga amarekomandasiyo nk'ayo ngayo cyangwa ibyifuzo nk'ibyo ngibyo tubiha guverinema yacu ya Congo, ubwo rero iyo 48 niza gushira tuzongera nanone turebe turi ukuntu twaganira n'ubutegetsi.
Abagize amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya Kivu ya Ruguru bo bakomeje kuvuga ko ingabo za EAC ntacyo zimariye abaturage. Erite Gashegu Habimana ayoboye ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple rikorera muri teritwari ya Rucuru.
Nyine abaganda bari mu teritwari ya Rucuru ahanini n'izindi ngabo zabo ziri mu Bunagana na zigaragaza ko nta nitandukano na rimwe zigaragaza ko zitatandukanye na Aventura. Nyine biragoye koko n'ingabo za Kenya ziri mu karere ka Nyiragongo muri za Kibumba, n'izindi ziri za Rumangabo, n'izindi ziri za Tongo, n'abasidi Sudani bari za Tongo na za Kanaba. Nuko ibigaragara no bavuga ururimi rumwe, n'imodoka zabo mbese nuko izo modoka zabo nizo zideployinga ingabo za Aventura n'ibikoresho by'intambara cyangwa amasasu n'ibibunda bikomakomeye. Ni imodoka za EAC zigeza mu bihande bya Murimbi za Kanaba na za Rusekera ndetse zerekeje za Bwiza.
Nubwo Wazalendo ishinje M23 ko yica abasivile bo muduciyoboye, uyu mutwe urabihakana. Mu itangazo ryayo ryashyizwe hagaragara kuri uyu wa gatatu, ubuyobozi bwa M23 burashinja FARDC kuba ariyo yica abasivile bityo ikabihigikiraho. Muri iri tangazo kandi M23 ivuga ko abantu bicwa muri izo teritwari ari abashimutwa na FARDC bakicwa, ubundi bakereka uruhando mpuzamahanga ko ibyo byose bikorwa na M23. Hagati aho igisirikare cya Congo nacyo kibinyujije mu itangazo gihakana ibyo bivugwa na M23. FRDC ivuga ku bwicanyi bw'abasivile muri Rucuru bukorwa na M23. Ibi birimo kuba mu yimirwano yikomeje hagati ya M23 n'iyi mitwe wa Zalendo mu territoire ya Rucuru na Masisi. Jimisho kurani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Indanga kiganiro ikiganiro muri sanga mumenyereye buri munsi saa 10 hano ku ijwi rya Amerika. Ikejo ku wa kane tuzaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Diane, wiriwe?
Wiriwe Jose.
Abakunzi rero b'ikiganiro muri sanga ejo, ubahishiye iki?
Ejo rero muri mugisanga kuva kwa gatandatu, Jose nawe urazi ko umurwi wa Hamas muri Palestina watanguye gukora ibitero muri Israel. Israel nawo ubu ivuga ko iri kwirasubiriza mu ngata uyo murwi mu kugaba ibindi bitero ku ruhande rwa Gaza. Ejo tuzogaruka ku vyo ntambara, tuzoraba Hamas Palestina yoyo bifashe gute, ifitaniye ubwahe bucuti niyo migwi itandukanye, hanyuma Israel ipfa ikina Hamas, tuzoca mu mizi y'intambara canke amatati. Reka twite amatati amaze igihe hagati izo mpande zibiri. Twabatumire rero mu bo tuzoba turiko turayaga ni umwigisha yanonosoye z'imigenderanire y'ibihugu, akaba cane gose yari banze no muri ivyo bintu vya Palestina na Hamas. Niwe tuzobatumirira aha nkasaba abakunzi b'ijuru rya Amerika baba basibazo babaza kwa shaka gutangura kwiturungikira kugira ngo tuze tubibabarize, babicije kuri Facebook yacu aliyo radio yacu VOA, bashaka no kubiduha bacishije kuri WhatsApp yacu. Geoffrey
Diane Ninahazwe, tugushimire. Numva ko n'uwo mutumirwa ndetse nakoreye ingendo muri biriya bice cyane akaba no mu byo yize aha rimo. Ubwo rero abanywanyi b'ijwi rya Amerika turabararitse, ejo ntimuzatangwe. Radio ya Amerika ikujyane mu Kayanza mu Burundi, abaturage binubira ko batarabona amazi n'umuriro bemerewe n'ikigo kibishinzwe nyine Regideso. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turagezweho na Kirive Ndayishimiye.
Abanyagihugu baba mu gisagara cha Kivuruga ku mugwa mukuru wa komine Gatara ni nko ku birometero birenga 50 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Bari mu basaba kuronswa umuyaga nkuba bemerewe harahize imyaka igera kuri 4. Bababazwa n'ingene ico kiringo kirangiye ibikoresho bya nkenegwa byarashinzwe kugira ngo baronswe uyo muyaga nkuba, ariko ubu bimeze nk'ibisharizo muri ako karere.
Zinsinga zonye nizi ziramaze nk'imyaka 4 zimanitse ngaha atamatara hari bacho bashira ko terasi mugo twategere cyopa mu twaragihize twakibu tubajije ngo bazoya duhejo ibi bintu batugiriye sivyo.
Abajeje ntwaro muri ico gisagara ca Kivuruga nabo nyene ntibatahura igituma umuyaga nkuba uterashikira abo barongoye. Nibitanga Aniseti arongoye umutumba Kivuruga avuga ko nawe nyene atazaho ibintu byapfiriye.
Nituramenya aho ibintu byo byarapfiriye kuko abazanye umugambi wa mbere barashinze amapoto hanyuma bashya baragenda, icyo gihe baduha nibura mu meti nk'abiri kugabura kugeza n'iyi saha. Turabona yuko iby'umuyaga nkuba bitarajya mu ngiro.
Bamwe mu baba mu gisagara cya Kivuruga bavuga ko imigambi bari barashizemo imitahe kugira ngo irangugwe ikeneye umuyaga nkuba, bakavuga ko bariko barahomba kuko imitahe bari bayisabye mu mabanki ubu basabwa inyungu buri kwezi kandi atacu bariko barakora. Umwe muri ba kimyozi abakunzi b'ijwi rya Amerika basanze kuri centre ya Kivuruga ubakoresha imishwarara y'izuba, avuga ko hamwe umuyaga nkuba ubashikiriye yoheza agakora neza uwo mwuga wiwe wo kumwa imishatsi.
Cyangwa panosorere kuba hari umuyaga nkuba habara akarusho kose kubera umuntu ntabacoka nk'uko kwintuze. Je nabonye baza bahita bamanika uko nyene cyo batubwira ngo baze batuzanira, dusaba yuko nako moturasaba umuyaga nkuba.
Inama nkenguzamateka ijejwe ubuzima n'iterambere ry'amakomine imenyesha ko mu byegeranyo ironka byerekana ko ishyira hamwe Regideso ritariko rirosa bya nkenegwa abanyagihugu bagitura. Ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'icenda uno mwaka, umushikiranganje ajejwe amasoko ntanga nguvu yaratumiwe kugira ngo abazwe ico kibazo. Urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yashatse kumenya aho ibintu byapfiriye.
Ndakeneye kumbwira ego canke oya. Kibazo ca mbere, murafise insinga z'amatara?
Ego.
Murakoze. kibazo cha kabiri murafise ama transfer muri stock
nyindi teka ama transfer arahari
ngenda bazisha gatatu nico cyanyuma mufise ingorane yitwa ngo iki nabari muri byo bisata badashaka kumva yuko bokorera abene gihugu nimbaribo mutubarire
umushikiranganje Ibrahimu uwizeye yaremanze kubikoresho kugira ngo abarundi babyifuza baronswe umuyaga nkuba yadomye rutoke ku burongozi bw'ishiramwe Regidezo avuga ko butarangura neza igikorwa bwashinzwe
mu minsi heze twafashe hafi amakontenere ashika nk'atatu mu buyenzi narishikiye ku rubuga tuyapakira dusubiza muri Regidezo ukabona ko neza ni Regidezo ibintu boate Regidezo ubwo biri mu buyenzi ukabona neza yuko hari ingwara muri Regidezo niyo mpamvu remvuga yuko ndakeneye kugirana nabo asamble generale njemo turabe ikibazo gihari
abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza harimo ababa mu gisagara cha Kivuruga muri komine Gatara bavuga ko badatahura igituma bataronswe umuyaga nkuba kandi rumwe mu ngomero zitanga umuyaga nkuba mu Burundi ruri mu ntara yabo iryo inguriro ry'umuyaga nkuba ritanga megawati 18 ryubatswe kuva mu mwaka w'1984 ritangura gukora kuva mu mwaka w'1986 rikaba rirahitwa Gwegura muri komine Kabarore imwe mu makomini 9 agize intara ya Kayanza.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Video y'umunota umwe kubye mu makuru ku Ijwi rya Amerika ntabwo ari kuri Facebook yacu gusa ahubwo no ku rubuga rwacu rwa internet waishatu radio yacu voa.com naho mushobora kuyihasanga. Reka tugarukiye kuri inkuru aho mu bwami bw'Ubwongereza kuri uyu wa gatatu batangaje ko umwami Charles wa gatatu n'umwami kazi Camilla bazagira urugendo rw'iminsi ine muri Kenya guhera mu mpera z'uku kwezi. Ubwo ni mu gihe Kenya yitegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'ubwigenge. Fidel Niyongabo byifasha bite?
Perezida wa Kenya William Ruto niwe yatumiye umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla muri urwo rugendo rwabo rubaye mu gihe Kenya iriko yitegurira guhimbaza imyaka 60 yo kwikukira. Kenya ikuye ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza ku itariki 12 kwezi kwa 12 mu mwaka 1963. Umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bazautangura urugendo rwabo muri Kenya kuva ku itariki 31 y'uko kwezi kwa 10 gushika kuri 3 y'ukwezi kwa 11. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla zohimbaza imigenderanire myiza iri hagati y'Ubwongereza na Kenya hamwe no gukorana neza hagati y'ivyo bihugu byombi kubandanya kwibonekeza. Urugendo ruzokwerekana kugene Ubwongereza na Kenya bikorana ku bibazo bitari bike harimo utwigoro two gukomeza iterambere rirama, guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, guha abakiri bataka ryo ko kwiteza imbere no gutuma karere karangwa n'umutekano. Mu rugendo rwabo umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bazoja mu karere ka Nairobi na Mombasa n'ibice biri mu micungararo yaho. Ruzoba rubaye urugendo rwa mbere rw'umwami Charles wa gatatu mu gihugu kiri mu ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza Commonwealth kuva yimitswe mu mabanga yiwe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka urangiye w'2022.
Amakuru ku Ijwi rya Amerika mu kanya rabahumuje. Fidel Niyongabo tugushimire kuri iyo nkuru watugezagaho yo muri Kenya mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Tubibutse yuko leta ya Kenya kuri uyu wa gatatu yatangaje ko itazakomeza amasezerano amaze imyaka 6 yatumaga abaganga baturuka muri Cuba bakoreshwa muri Kenya mu gihe abaturuka muri Kenya bajya muri Cuba guhaha ubuhanga n'ubumenyi mu mwuga w'ubuvuzi. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika aba republikani bamaze guhitamo Steve Scalise kubahagararira mu matora y'umukuru w'inteko ishinga amategeko ya Amerika. Icyo gikorwa kirakomeza kuri uyu mugoroba. Muri Amerika kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga Antony Blinken kuri uyu wa gatatu yagiye muri Israel kwifatanya nabo no gushyigikira icyo gihugu. Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Nshimire bagenzi banjye bamfashije kubyabagezaho kuri mikro, mwari kumwe